iyi mwumva ni radio y'ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu y'ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese rero mu biganiro bya radio yanyu. Leta y'u Burundi ihanangirije abacuruza sima bazamura ibiciro uko bishakiye. Minisiteri y'ubucuruzi mu gihugu yahise ishyiraho ingamba ivuga ko zigamije kurengera umuguzi.
Turiko turagira amatohoza twasanze benshi rwose baduhenda ubushikiranganji bufatikanije n'izindi nzego bwafashe ingingo zidasanzwe kandi izo ngingo uwitwa wese ko ari muri urwo rudandazwa abwirizwa suko turiko turabinginga abwirizwa kuzikurikiza.
Uwo ni Samson Ndayizeye, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubucuruzi mu Burundi. Umunyarwanda Kabuga Felicien yari yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPIR irahe mu Buholandi. Kabuga aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. ONU irashima ko mu Burundi ibintu birimo gusubira mu buryo nyuma y'imvura buzadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariko igasaba leta kugarura umwuka mwiza hagati y'impande zari zishyamiranye. Hano muri Amerika, abayobozi bitora muri leta ya Georgia bategetse ko amajwi yavuye mu matora ya perezida yakongera akabarurwa. Muri iyo leta, Joe Biden arusha Donald Trump amajwi ageze ku 14. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twategure kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie. Abategetsi bajejwe ivy'amatora muri leta ya Georgia mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa gatatu bategetse gusubiramwo guharura amajwi yavuye mu batoye hagati ya perezida Donald Trump hamwe n'uwatowe Joe Biden. Ugiye amajwi yose yamaze guharurwa muri iyo leta ya Georgia, umudemokrate Joe Biden azi imbere ku majwi 14,112 ku bantu 5,000,000 batoye muri iyo leta. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati wa leta ya Georgia, Brad Raffensperger, umurepublikani yigeze kuvuga ko yifuza ko Trump atsinda amatora, ariko yaramiriye kure ibyavuzwe n'umugambo wiwe w'abarepublikani ko guharura amajwi muri iyo leta byabayemwo utunenge n'ubusuma. Ibinyamakuru byo muri Amerika ntibiratangaza gushika ubu watsinze muri iyo leta ya Georgia aho amajwi 16 y'intumwa ziserukira abanyagihugu muri iyo leta ariko araharanirwa. Muri Amerika kandi leta igiye kuza ya perezida yatowe Joe Biden ishobora kuzohindura ibitari bike mu mategeko yose yafashwe na perezida Donald Trump mu gisata cy'impunzi n'abimukira. Biden ashobora kandi gukoresha ububasha bwa perezida ari nabwo Trump yakoresheje mu gushyiraho ayo mategeko yisunze ububasha ahabwa mu myaka 4 iheze. Perezida Trump yarasinye amategeko ya perezida arenga amajenane ahindura ibitari bike mu gisata cy'impunzi n'abimukira binjira cyangwa baba muri Amerika akoresheje ububasha bwa perezida ahabwa n'amategeko. Michel Wasselin ajejwe amaprograma mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'abimukira muri kaminuza George Mason yo muri Amerika yavuze ko ibyahinduwe na Trump birimo ingingo zafashwe ku bemerewe kwinjira muri Amerika. Ibindi yahinduye na mategeko mu gisata gikurikirana impunzi, amategeko yo gusaba ubuhungiro, kubaka uruhome ku rubibe na Mexique no kugabanya impunzi Amerika yakira buri mwaka. Mu minsi ijana ya mbere ku butegetsi yitezwe ko Biden ahagarika itegeko rya perezida Trump yasinye ribuza abenegihugu b'ibihugu bimwe bimwe gutemberera Amerika. Ibihugu bigwiriyemo abayisilamu byegwa n'iryo tegeko ni Birimania, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudani, Tanzania, Irani, Libya, Somalia, Siria na Yemen. ibindi bihugu ni Venezuela na Korea ya Ruguru. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko ririko rirakorana na Leta ya Sudani mu gufasha impunzi zirenga ibihumbi indwi zahunze ziva muri Ethiopia. Izo mpunzi zajabutse umupaka zihunga intambara hagati y'abasirikare ba Leta ya Ethiopia na Leta y'intara ya Tigray. Umuyobozi wa HCR muri ako karere Clementine Nkweta Salami asaba amareta y'ibihugu bibanyi kuguma byuguruye imbibe zabyo ku bantu bariko barahunga ingo zabo. Asaba kandi abategetsi ba Ethiopia gufata intambuko zizotuma impunzi n'abahungiye mu gihugu hagati muri Tigray bashobora gushikirwa n'ifashanyo. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara hamwe n'uwo bahanganye batavuga rumwe Hari Konan Bedier baremeranije umugambi w'amahoro ejo ku munsi wa gatatu, bavuga ko hari intambwe zishimishije mu biganiro byo gutorera umuti uruhagarara rwa politike ku bijyanye n'amatora. Perezida Ouattara yavuze ko umubonano wa mbere wagarukanye ukwizerana, mu gihe Bedier nawe yavuze ko bashobora kubomora igihome cyo kutaganira. Abo bagabo babiri babonanye iminota hafi 40 mu ihoteli ku murwa mukuru Abidjan, bavuga ko bazotunganya iyindi mibonano mu minsi n'indwi ziri imbere. Leta y'Ubutaliyano ivuga ko abamaze kwandura umugera wa corona ejo kwa gatatu bari barenze umuriyoni, mu gihe abashika hafi 43,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera. Iki gihugu cyabaye icya mbere cyatewe n'uwo mugera ku mugabane wa Buraya mu ntango z'uyu mwaka. Inyuma y'agahengwe kagaragaye mu bihe byinshi, abandura bongeye kwiyongera kandi mu ndwi ziheze mu Butaliyano no mu bindi bihugu kuri uyu mugabane wa Buraya. Ubutaliyano ni igihugu kigira 10 kirengaje umuriyoni w'abamaze kwandura COVID-19.
Arizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Cyote banwanye hiyo ni Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Umunyarwanda wari umunyemari Kabuga Felicien yari yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPIR irahe mu Buholandi. Kabuga aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iyi nkuru.
Felicien Kabuga ufite imyaka 85 yitabye urukiko bwa mbere yicaye mu ntebe yunganira abanyantege nke kubera icyorezo cya COVID-19. Yari yambaye agapfukamunwa kandi ari inyuma y'urukuta rw'ikirahure. Umucamanza Ian Bonomi yavuze ko ukwitaba urukiko kwa Kabuga kugamije kureba niba Kabuga azi neza ibyaha aregwa kandi akagira umwanya wo kuvuga ko abyemera aramutse abishatse. Yavuze kandi ko agitegereje raporo y'abaganga yongera kuyakozwe n'abafaransa mbere y'uko Kabuga yoherezwa irahe.
I am still awaiting a final report on the medical assessment.
Kugeza ubu ndacyategereje raporo ya nyuma yo kwa muganga izoherezwa ku rugereko mu gihe izaba imaze kunonosorwa. Mu cyumweru kimwe iramutse itaraboneka, turifuza yuko greffier ya duha ubusobanuro icyo gihe kugira ngo atumenyeshe neza igihe iyo raporo izaboneka. Iyo raporo nimara kuboneka, ubwunganizi buzagaragaza ibibazo byo kumenya niba hari ibindi bizamo byo kwa muganga bishobora kuzakorwa hakurikijwe ingingo ya 81.
Umwunganira mu mategeko mu Faransa Emmanuel Altit yabwiye urukiko ko Kabuga Felicien ananiwe ko nubwo bwose yabonye inyandiko y'ibirego mu Kinyarwanda yifuza ko byakongera gusomwa. Ibyo byakozwe n'umwanditsi w'urukiko Aboubakar Tambadou. Umucamanza Ian Bonomi yabajije Maître Altit niba uwaburanira yemera ibyaha byose. Maître Altit yashubije ko yabiganiriyeho na Kabuga agahitamo kutagira icyo avuga.
This is something that we discussed earlier on.
Nabiganiriyeho nawe mu kanya naganiriye na Kabuga mbere yuko dusubukura ahitamo kudasubiza bityo rero ndagira ngo ibyo yavuze ko adashaka gusubiza ari ukuvuga ko atemera icyaha ku byaha byose aregwa hashingiwe ku ngingo 64 igika 4 agaka 4 y'amategeko agenderwaho mu iburanisha.
Perezida w'urukiko yasabye umushinjacyaha Serge Bramette kuvuga aho ageze ategura urubanza akavuga n'igihe ruzatangira kuburanishirizwa tumwumve.
Nagira ngo mbabwire ko iyi nyandiko y'ibirego yahinduwe tukaba twitegura kugira ngo tuzagabanye ibi byaha aregwa ibintu tuzahindura tuzabibamenyesha bitewe n'ukuntu tuzasuzuma ibyo tumaze kugeraho ubu ngubu turi mu iperereza.
Umushinjacyaha Serge Bramette yavuze ko urubanza ruzarangira nyuma y'amezi atandatu. Umucamanza Yann Bonomi yamusabye ko imyandiko y'ibirego yagirwa ngufi urubanza rugatangira vuba hitawe cyane ku buzima bw'uregwa. Uwunganira Felicien Kabuga mu mategeko yifuje ko raporo y'ubuzima bwe yaboneka vuba abwira perezida w'urukiko ko ubuzima bw'uyunganira bugomba gushyirwa imbere mu byemezo bifatwa kandi ko iyo raporo yabafasha gusaba ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuba yasaba ko hasuzumwa niba Felicien Kabuga ashobora cyangwa se adashobora kuburanishwa kubera intege nke. Icya kabiri ni uko yasaba ko arekurwa by'agateganyo. Felicien Kabuga yagejejwe irahe mu mpera z'ukwezi kwa cumi avanywe mu Bufaransa aho yari afungiye kuva yafatirwa hafi y'umurwa mukuru Paris mu kwezi kwa gatanu. Biteganjwe ko azaburanishirizwa Arusha n'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ariko abamwunganira mu mategeko bakomeje gusaba ko biramutse bibaye yaburanishirizwa irahe mu Buholandi. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Venuste Nshimimana, urakoze.
Bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko mu Burundi ibintu birimo bisubira mu buryo nyuma y'imvururu zadutse mu mwaka wa 2015. Antonio Guterres yabwiye akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU kwa kabiri. Nubwo biruko ariko ONU isaba leta y'u Burundi kugarura umwuka mwiza hagati y'impande zari zishyamiranye muri politiki. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru.
Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu yaheruka gutuma intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Afurika, Bintu Keita, ko ageze ko ikibazo cy'u Burundi kiva ku rutonde rw'ivyigwa buri mezi atatu n'akanama ka ONU kajejwe umutekano. Umukuru w'igihugu ahari Evariste Ndayishimiye yamwijeje ko inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka ko ibintu byahindutse, ko amahoro n'umutekano byagarutse, ndetse ko n'impunzi ziriko ziratahuka ku bwinshi. Mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri i Geneve mu Busuwise, umunyamabanga mukuru wa ONU asa n'uwishuye ayo makenga. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru ca ONU cabwiye Ijwi ry'Amerika ko Antonio Guterres yamenyesheje muri iyo nama ko ikibazo c'u Burundi coguma ku rutonde gushika mu mpera z'umwaka uza w'2021. Guterres yavuze ko inyuma y'ico kiringo azoba yavuganye n'inzego z'u Burundi ingene ibiro vy'intumwa ya ONU muri ico gihugu vyoba vyasubiriwe n'urundi rwego rwumvikanyweko. Icyo bikoze, umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko inyuma y'amatora yashikanye perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi ibitari bike byahindutse. Kubwa Antonio Guterres icambere kivyerekana nuko aya matora atabayemo imvururu nkizabaye mu mwaka w'2015 ko yagenze neza mu mahoro n'umutekano kandi ko abayegiyemo bose bemeye ivyavuye mu matora ndetse bakemera no kuja mu nzego zayavuyemo yerekana ko abashinga amateka bo mugambe SNL utavuga rumwe na leta bari mu nama ashinga amateka ukaba ufise n'abashikiranganje muri leta gusa aha abatavuga rumwe na leta bo bose ko babibona. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe SNL wagize kabiri mu matora aheruka yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mugambwe utigeze wemera ivyayavuyemo kuko kuri we amatora yibwe uwo mugambwe ugahabwa amajwi make. Nawo biruko umunyamabanga mukuru wa ONI abona ko akiri vyinshi vyo gukora cyane cyane kugarukana icuka ciza ca politike hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo hamwe no kubageza agateka kazi na muntu. Antonio Guterres abwira Burundi kwivyo vyo garukana ituze mu gihugu akishimikiza ko abarundi benshi bifuze iyo tuze n'impinduka nyakuri mu gihugu. Antonio Guterres yijeje kandi Burundi ko ONI yiteguriye gutanga uburyo bwose bukenewe kugira ngo gwaruka gwimbonera kure zegamye umugambwe uri ku butegetsi rukunze kwagirizwa amabi atandukanye rushigwe mu migambi y'iterambere. Uwo munyamabanga mukuru wa ONI abona ko ubwo gwaruka ubu atamabi menshi rucagirizwa agashima ko hari na bamwe muri abo bahanywe mu minsi iheze kubera ibikorwa byo guhohotera agateka kazi na muntu. Gusa naho umugambwe SNL uvuga ko hakiri agahaze kuko wemeza ko abanywanyi bawo barengije na bafashwe bagafungirwa ubusa nubu bakaba batararekugwa. Mu gushiraho icyo cuka ciza uwo mugambwe usaba ko abo banywanyi bawo borekugwa. Mu nama y'akanama ka ONI kajura umutekano Antonio Guterres yijeje Burundi ko ONI yiteguriye gufasha kugira ngo habe ibiganiro biteguwe no Burundi bigahuza imigwi yose ifise icyo ivuga mu gihugu kugira ngo agahengwe kagaruke. Ijambo rya Guterres rije nyuma yaho mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka intumwa idasanzwe ya ONI muri Afrika Bintu Keita agiriye muri ico gihugu arongoye umugwi wari ugiye kwirabira uko ibintu bimeze inyuma y'amatora. Bintu Keita yasize abiye perezida ndayishimiye ko ONI igiye kunagura imigenderanire n'ico gihugu mu ntumbero y'ineza y'abanyagihugu. Nawe reka kwibutsa ko hari umugwi wa ONI ukora amatohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi uheruka kongerwa ikirengo c'umwaka wose kugira ngo ugumugire amatohoza muri ico gihugu. Cheikh Laveni Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru ndagushimiye kuri iyi nkuru.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Twe dusubiye mu Burundi. Abacuruza sima y'ishyirahamwe Buseko yikorera mu gihugu guhera ubu bafatiwe ibyemezo bishya harimo kwandika umwirondoro w'abantu babagemurira, kwerekana igipimo cy'iyo bagurishije ku munsi no guhorana ibitabo byandikamo. Minisiteri y'ubucuruzi ivuga ko yafashe icyo cyemezo hagamijwe kurengera inyungu z'abaguzi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikaneza, abafitiye iyi nkuru.
Ubushikiranganji bujejwe kudandaza butegura kwizinkingo zafashwe kubera abacuruza b'isima na cane cane ihingurirwa mu Burundi mu ntara y'ibitoke mu buraruko buce uburengero bw'ico gihugu n'ishirahamwe Buseko badasiba kwiduza naho bahawe impanuro kenshi bakanagabishwa. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko ibihano bwafashe birimwo kurihisha adabu abatumvira atacu bwavyaye, bukabazwa cane n'ukuntu ibintu bigumuko kandi iryo shirahamwe ryarerekanye neza ko rihingura isima ikwiye ku munsi ku munsi. Samson Ndayizeye umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji ukije kuri wa gatatu leta ifite inshingano zo kubahiriza inyungu z'abaguzi ni nawe yashyize inkingo nshyashya zigenga abadandaza b'isima
gutegekanya ikaye nini iyo twita registre bazohora bandikamwo abakiriya bahawe isima ku munsi ku munsi ubwo rutonde ruzoba gwerekana ibi bikurikira amazina y'uwo bahaye isima aho uwo bahaye isima akorera inimero za telefone z'uwo bahaye isima inimero za karangamuntu ziwe hamwe n'imifuko y'isima bamuhaye kubera ko imyifato y'abadandaza benshi iyo sima ya buseko yarenze ihaniro ubushikiranganji buzohora busuzuma neza ko ivyanditswe muri ayo makaye biriko birubahirizwa dusabye rero ko abadandaza bose bokubahiriza iyi ngingo igihe twosanga hariho umudandaza yabeshe mu gukora izo ntonde azoheza afatigwe ibihano ruhasha
mu bisanzwe biciro by'isima ya buseko ku ipima 32 n'ibice bitanu n'ibihumbi 24,500 mu mafaranga y'amarundi ku mufuko umwe nayo ipima 42 n'ibice bitanu icuruzwa ibihumbi 30 Frizoroge Mutwa muyobozi mukuru wa Jeru Rudandazwa nawe yemeza ko abacuruza b'isima bari barimonogoje kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka
mu bisanzwe yabwizwa kugurwa ibihumbi 24,500 hashitse aho igugwa ibihumbi 30 gushika na 35 harageze naho umushikiranganji wenyene turi kumwe twishikiye ku munsi wa Mungu turashika ku ruganda rwa buseko kugira turabe by'ukuri mbega barakora isima canke baraduhenda nta sima bafite twarishikiye dusanga ukuri kwamye bariko barakora isima no babwira yuko yabaye visite de surprise aho atamuntu numwe yarazi yuko tugendera ubwo ruganda byaradushimishije kuko iyo tubateguza bari kwipanga bakatwereka ko uwo munsi bariko barakora mbwa nta muntu numwe yarazi yuko twashika
mutwara mutwa ubuyobozi bukuru bw'ubudandaji yagiriza abacuruza b'isima ko babeshe akabahamagarira atanu mwavuyemo kwitwara inkingo nshyashya bagenewe
kumvo iyi cyangwa iriya mwebwe abadandaza byaratubabaje cyane kuko twasanga muri ya marise twaronka mwayironse mbwa mugasanga swat iranyegejwe canke mukavuga ngo mwamaze kuyipakira bamaze kuyigura mugabo turiko turagira amatohoza twasanze benshi gose baduhenda ubushikiranganji bufatikanije n'izindi nzego bwafashe ingingo zidasanzwe kandi izo ngingo witwa wese ko ari muri urwo rudandazwa abwirizwa suko turiko turabinginga abwirizwa kuzikurikiza
mubona n'abadandaza bahawe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji bahereje kumviriza ibyo batomewe ntaco bashimye kubwira abamenyeshamakuru bari bahari nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye iyi myidogo ku bijanye n'ibiciro by'isima iriho kandi no ku bindi bikoresho by'ukubaka birimwo umucanga amabuye n'ivu ritukura nkuko bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuko bushi burengero babyemeje ijwi rya Amerika bavuga ariko bakaba batashimye ko amajwi yabo yumvikana twese simihingurwa n'ishyirahamwe buseko ry'umugwiza atunga munyarwanda Tribert Rujugira y'abatwa iyindi simikoreshwa ahanini mu Burundi yinjira ivuye mu gihugu cya Zambia eroje wika neza ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu bya mu gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha tubibutsa ko tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu mu kiganiro muri sanga nk'uko byari bisanzwe kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubibategurira turi mu ngo zacu kubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona bwiza ariko ko namwe mukomeze kuzubahiriza nk'uko abayobozi bakomeza kubakangurira. Tubashimiye rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Ni ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Fatuma Karana Almasi niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubaseze tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese muri byose aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mwemeretse kugenda ariko mwumve ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ntambara abanyamerika barwanye hagati yabo ubwabo, Perezida Abraham Lincoln ari Gettysburg aho yari atuye yahamagariye abanyamerika gukora ibishoboka byose kugira ngo ukwishyira ukizana ku isi ntibigende guheriheri. Amagambo ye amaze imyaka atera imbaraga abantu benshi, harimo abari mu gisirikare cya Amerika babarirwa muri za miliyoni baharanira kurengera kwishyira ukizana kwa Amerika n'uko ibindi bihugu. Ku munsi w'ejo tariki 11 z'ukwa 11 wahariwe abahoze mu ngabo, Amerika yafashe umwanya wo kuzirikana no kubaha aba bagabo n'abagore n'indangagaciro z'umurimo n'ubwitange bahagarariye. Nyuma y'igihe kinini bamaze batambara impuzankano ya gisirikare, berekana ishusho y'icyo bivuze kuba umuturage w'igihugu kirangwa no kwishyira ukizana. Uyu munsi wizihizwa tariki 11 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka wakomotse ku masezerano yo guhagarika intambara y'isi ya mbere mwaka w'1918. Iyi ntambara yarwanywe ku mugabane wa Aziya, Afurika, ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika, ku nkengero z'inyanja ya Amerika y'Epfo no mu Burayi, yagaragaye nk'intambara yo kurangiza izindi ntambara zose, ariko nyuma yaho hari izindi ntambara zabaye. Mu mwaka w'1954, Perezida Dwight Eisenhower yongereye ikiruhuko mu rwego rwo kuzirikana abakoze umurimo mu ngabo, haba mu gihe cy'intambara cyangwa mu gihe cy'amahoro. Guverinoma yacu kugeza n'uyu munsi ikomeza guha agaciro iki gikorwa no gufasha abasirikare bava ku rugerero kubona akazi no kwinjira mu buzima busanzwe bwa gisivili. Umunsi w'abahoze mu gisirikare ntabwo ushimangira intambara. Ntugenewe kwibuka gutsinda cyangwa gutsindwa ku rugamba. Ntiwizihiza imigambi ya politiki cyangwa y'igihugu runaka. Ahubwo ni umunsi wo kwibuka ushimangira indi sa nka wo mu Bwongereza, Canada, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byubaha abahoze mu ngabo kubw'umurimo n'ubwitange byabo.
Iryo rya rizambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Tangi jambo uwanya jihugu yo yabayi itumizo chachu. Yara tangi jambo zavarundi tuliru gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. n'abakozi b'akarorero batanga makuru.